Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi ni edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi naho mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kaze neza mu kiganiro muri isanga, ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina reka tubanze tubanyuriremo muri make amakuru avunaguye avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Frederic Nkundikije.
Urakoze rimwiriwe neza nshuti mwese mu teramanye ni radio ijwi ry'America nshamake amakuru avugwa mu Burundi. Uyu munsi ku wa mbere tariki 13 y'ukwezi kwa 6 umunsi mpuzamakungu hariwe banyamwema mu Burundi. Uyu munsi wahimbarijwe mu ntara ya Gitega. Mugenzi wacu Fidel Sabimana yari yahishikiye atubwire ukuntu byagenze. Fidel,
uko mubivuze uwo munsi mukuru mugurimbazwa watangujwe n'urugendo rwabaye mu gisagara ca Gitega, bacabashikira aho amajambo yagiye aravugirwa, aho bavuze ingorane nyamukuru abanyamwema bahura nazo izijanye n'urukoba no kubona bigatuma batabandanya amashuri, ndetse n'ibikorwa bimwe n'ibikorwa kuzuba bakaba badashobora kubandanya bakora. Ivyo vyose rero basavye leta yuko yokoresha rusasuma ikamenya uko abanyamwema bangana, bagashobora yo gutunganya imigambi yo kubateza imbere bamaze kumenya uko bangana. Userukiye imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abanyamwema OPAP, Organisation des Personnes Albinos du Burundi, Moise Nkengurutse yavuze yuko muri rusangi abanyamwema bishwe tavuze abakomeretse bashika kuri 20 kuva mu 2009 bashika mu 2015, hanyuma abatari abashika 51 nabo barataye izabo begeranirizwa ku makomine mu ntara za Ruyigi na Rutana kugira ngo barindwe umutekano wabo bakavuga.
Ubu byifashe gute Fidel?
Bataye amatongo.
Icyo kibazo cyifashe gute? Turazi ko mu minsi iheze bicwa cyane rwose, abantu babica abo baratujijwe cyane baravuye ubuzimu waraje ibintu, urabona ko kwica abanyamwema ari kwica abarundi nkabo nyine.
Neka nuko muri uyu mwaka w'2016 batamunyamwema aravuga yishwe, ariko ubwoba bo hagati babubura ko bavuga ko hari igihe bigenda bigasa n'ibizimanganye, bakavuga ko bataryama ngo basinzire, cyane cyane ababuze ababo canke abafite ababyeyi banyamwema, bagushika n'ubu baracatinyira umutekano wabo. Ariko nko mu Ruyigi abari bafashwe bagiriza abanyamwema bose uko ari 9 barashoboye gutoroka gasho. Ivyo rero bikaba bitumvikanye ku uwo muryango w'abanyamwema.
Fidel, turagutera kamo mu masaha imbere kugira ngo uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye. Iyi nkuru ivugwa mu Burundi uyu munsi kwa mbere nyene igipolisi cy'u Burundi cazindutse kibuza abakenyezi bahora badandariza mu bibanza bikikuje ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura kugira ngo ntibasubire kwakorera. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakwirikanye inkuru iyo ngingo. Evariste, yafashwe nande?
Yengego Frederic Ngunikije yafashwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura. Icibonekeza rero muri byo bibanza byahora bikoreramwo abo bakenyezi kuva mu mutwenzi uno wa mbere, nuko hari abapolisi benshi cyane bitwaje n'inkoni bita indembo mu rundi rurimi. Ico gihe rero kuva mu gitondo abakenyezi byari bimenyerewe ko aribo bahageze n'ibidandazwa byabo mu gitondo kuva igihe cy'isaha 11:30 hari abapolisi bategereje kubabuza kusubira kudandariza muri ivyo bibanza.
Abo bakenyezi bafise umugambo yuhe? Bubahirije amategeko bahawe canke barafise ukuntu nabo nyene batemera ayo mategeko yafashwe?
Frederic, ubu turiko turavugana abo bakenyezi n'ubu baracicaye aho bahora badandariza ari bake bake, ubona kumwe ngo bari bafite intumbero yuko abapolisi kumbure bahava babivamwo bakagenda kugira ngo bashobore gutereka ibidandazwa byabo. Ariko rero bagumye abapolisi babashinze ijisho, no kuvuga hagati y'abo bakenyezi n'abo bapolisi umuntu ariko araraba, bagumye barabana ayingwe kuva mu gitondo gushika n'aya mango turiko turavugana.
Evariste, urakoze nawe turagutira kamo mu masaha ari imbere kugira ngo uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye. Urakoze.
I Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi bahikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema kaze neza. Abagize inama y'igihugu iharanira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha n'itegeko nshinga ry'u Burundi SNALED mu mpera z'iki cyumweru gishize, bahuye no muhuza mu bigano by'abarundi Perezida Benjamin William Mkapa wigeze kuyobora igihugu cya Tanzania i Buruseli mu Bubiligi. Ibyo bibaye nyuma yaho ibigano byibanze bititabiriwe na bamwe mu bagize SNALED mu kwezi gushize iyarusha mu gihugu cya Tanzania. Icyo gihe umuhuza yatangaje ko azagerageza guhura na buri wese urebwa n'ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Ese ibyo biganiro byagenze gute aho i Buruseli, byageze kuki? Nibyo tuvuganaho mu kiganiro Murisanga cya none. Kuri telefoni kuva mu gihugu cy'u Bubiligi turi kumwe na perezida wa komisiyo ishinzwe itumanaho mu runani SNALED giriteka, bwana Jeremy Minani. Bwana Minani, ikaze mu kiganiro Murisanga kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije, murakoze cyane.
Mbere na mbere kuba mwarahuye n'umuhuza, yari yarabisezeranije ko azagerageza guhura n'impande zose zirebwa n'ibibazo by'u Burundi, kuri mwebwe nka SNALED mwabyakiriye gute?
Twe twabyakiriye neza cyane, kuko murazi yuko hari haje igihe ibiganiro arusha bihabaye SNALED itatumiwe, zinavyo mukaba muzi ko byavuye ko tayi Bujumbura yagumye ivuga ko itoro tayicarana na SNALED ngo itemewe n'amategeko. Kubona rero umuhuza yarashoboye kuyunguruza akava mu gihugu cya Tanzania agashika mu Bubiligi, SNALED ni intsinzi ikomeye, nicyerekana yuko umuhuza ariko arumva ikibazo cy'u Burundi koko, kanatsinda ngo karahara mu ruganda ntibacura SNALED nta biganiro byobaho icyangwa nta mahoro byozana yoba ari yakina nico atakije gufasha u Burundi.
Kuwa gatanu w'icyumweru gishize ndetse no kuwa gatandatu mwaricaranye n'umuhuza muraganira, ese ibiganiro ubwabyo byagenze gute?
Ibiganiro byagenze neza cyane. Twashimikiye ku bintu bitari bike, twereka umuhuza ukuntu ibiganiro byotunganywa, tumwereka abuganira mu ibyo biganiro impande zarizo, turamwereka ibintu byihutirwa mu ibyo biganiro biramutse bibaye, turamwereka n'amakenga dufise yuko leta y'u Bujumbura yoba atashaka ifise yo kujya mu biganiro. Tongera turafata umwanya ukwiye wo kubeshuza ibinyoma bimwe bimwe ubutegetsi bw'u Bujumbura bwakwiragije, buvuga ko SNALED yoba ari umugwi washyizweho n'ibihugu bya Rutura, kandi ko atabanywanyi atabarundi bari inyuma y'uwo runani. Tukongera turabeshuza kandi n'ibindi binyoma bitari bike. Umva ibiganiro byagenze neza muri rusange kandi mugegasa n'uwadutegereje.
Iyo muvuze ngo byagenze neza, ikintu gifatika mu mushaka kuvuga ni nk'iki?
Umuhuza yaratubwiye tugitangura kuganira nawe ko azanwe no kutwumviriza nkuko yumvirije abari bamwitaze yarusha itariki 21 kwa gatanu. Ntangingo rero yaca igenda ifashwe, icyo tuvuga gituma tuvuga ko byagenze neza no kumuhuza yafashe umwanya ukwiye wo kutwumviriza, tukabona ko amakenga mwamwe yarafise atuya hayi umuco, tukabona ko ariko ategereye inyishu tumuhaye, kandi turumva ko asubiyemo akavuga ati abatari bake baravuze yuko senarede itatumiwe mu biganiro, ibyo biganiro ata mahoro byozana, ati ari nacyo gituma nashoboye kwiyunguruza nkashika ngaho kugira ngo ndabavugishe numve n'amaho muhagaze, kuko ibyo biganiro byotunganywa n'ukuntu byozana amahoro mu gihugu cy'u Burundi.
Kubumviriza no kugira ngo muzicarane n'abandi barebwa n'ibibazo ni ibintu bisa nkaho bitandukanye, ese hari icyizere mwakuye muri iyo nama mwagiranye n'umuhuza ko ubwo azabatumiye barebwa n'ibibazo by'u Burundi bose kugira ngo bicarane baganire muzatumirwa?
Twashimikiye cyane cyane ku icyo kintu tumenyesha umuhuza yuko ibiganiro byimirije kuba senarede igomba gutumirwa nk'urunani, igatumirwa uko nyene ntihabe kurobanura umugambwe uyu cankuriya mu migambi igize senarede ngo abe ariyo batumira yonyine, kuko twamubijije umuhuza yuko yoba ari intango mbi ata mahoro yozana. Twahagaze cyane cyane kumvisha umuhuza yuko muri ibi biganiro hari impande zibiri zigomba kuganira, uruhande rumwe rukaba ari uruhande rwa leta y'u Bujumbura n'abayishyigikiye, akaba ari nabo bashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, urundi ruhande nabwo rukaba ari uruhande rugizwe n'abadashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Mwabo imbere hakaba hariho senarede, hakaba hariho amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki, amwe ari mu runani bise halte troisieme manda, hakaba hariho n'imigwi yafashe umuheto kugira ngo igwanye Nkurunziza. Tumubwira umuhuza tuti mu gihe mwaba tukubwiye hogira uwubura ibyo biganiro nta mahoro byozana, iyo bari ikinamico koba no guta umwanya, ariko turanamwumvisha tuti naho tubona ko ubifisemo ishaka senarede ikaba ikwemereye ko ifisemo ishaka, nyabona leta y'u Bujumbura nta shaka y'ibiganiro ifise, kuko mu matangazo by'isohora mu byigo bivuga irerekana yuko n'ibirikira akora abantu ashaka biragaragara yuko ata mugambi wo kujya mu biganiro ifise, ko ahubwo yafashe umugambi w'iterabwoba mu gutorera umuti ikibazo cyazanwe n'iki kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Turabwira umuhuza tuti rero mwitegure kubwira amakungu afata ibihano bya ruhasha bikomeye, harimwo ambarugo, harimwo n'ibihano bitumereye Petero Nkurunziza wenyine n'ujya mu gihugu iwe uri iruhande yiwe, kugira ngo babagondoze baze mu biganiro by'amahoro, ari nabyo byonyine bishobora kuzana amahoro mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edir Rwema, aho umutumirwa wacu uyu munsi ari perezida wa komisiyo ishinzwe itumanaho mu runani SNARED Giriteka, aratubwira ku biganiro bagiranye mu cyumweru gishize n'umuhuza mu biganiro by'abarundi perezida Benjamin Mkapa. Kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi, turi kumwe na Clovis. Clovis mwiriwe neza?
Amahoro cyane.
Uri hehe Clovis?
Ndumva.
Ikibazo cyawe?
Nsa kwaza kirindi. Ndamukita Daboro.
Arakumva ikibazo cyawe.
Nsa kwaza n'ore ngubu ko muhuza babonanye ibyo arimo yabishitseko. Atanakimwe n'ubu yo fatira ko akabehejeho nyine tosubira kubonana bategura bo guca bakora iki.
Urakoze Clovis. Undi dufite kuri telefoni ni Edi Gi, uranyumva? Umbabarire.
Ndakumva cyane mutware.
Uri hehe Gi?
Ndi muri Zambia.
Muri Zambia murakomeye?
aboro boro
ikibazo cyawe
je narifite ikibazo kuri byo biganiro bagiraniye n'umuhuza
yego kibazo
none hamwe byoshika umuhuza ntabatume ko cyangwa ntabatumire muri yo nama izohava ibera iharusha bobo biteguye gute
urakoze gi reka dufate na Claude mwiriwe neza
mwiriwe di
uri hehe Claude
Bujumbura
ikibazo cyawe
ogena komanda wenda bakwe mu ndamukizwa mutumire
yarabumva
hanyuma nakombe mbaze kenshi mu bintu by'ibiganiro usanga impande zibiri zose bisaba yuko uruhande rumwe ruhe bibi urundi rugaheba biriya kugira bahurire hagati igihe rero mu byo biganiro bojamo niba ngombwa yuko umutegetsi perezida cyangwa ngombwa bakamuha ibiri ibintu bya manda kabiri bavuga bati ko amatora yabaye reka twemere byavuyemo bitegwe amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri baremeye yuko nk'ayo abantu bafite amamanda n'abapfunzi bya politiki bakabarekura bakaza bakabaha kirimini favorable gutegura amatora y'ibihumbi mirongo ibiri nuza bamureka agatwara hamba gategura amatora bisanzuye
urakubwira
nk'amahoro ngo ibyo byo dufasha cyane kuronka amahoro kw'amahoro nicyo cya mbere kuko abarundi kiduhanze zo gutwara naka cyangwa naka dutwaye n'umuntu wo dutwara wese akaduha amahoro tugatera imbere murakoze
urakoze Claude bwana Minani ibi bibazo bitatu by'abakunzi ba radijwe rya Amerika ni nkaho birimo ibibazo bibiri hari bya Clovis na Guy bibanze cyane ku biganiro mwagiranye bakavuga ngo ese biramutse bibaye ko umuhuza yabumvirije ariko ntabatumire byagenda gute hanyuma nibi n'iki kibazo cya Claude avuga ngo ni kimwe bwe mwiteguye guheba
murakoze cyane nashaka ndamutse abo batumire bacu nk'uko nabo ndamukije ngaruke kuri iki kibazo cya mbere cyerekeye icyo twukora mu gihe senarede icyo tumirwa cyabajwe na covid 19 kirasa mu bisanzwe senarede twarabwiye umuhuza tuti nyabona ibi biganiro bitagiyemo senarede ntacyo byosheka ko ni naho twaciye tunamubwira tunamwumvisha yuko bijya biganiro ko birabera indani mu gihugu atacyo byozana kuko uwabitunganije ariwe yazanye urugwimo turimo tubwira umuhuza tuti rero mu gihe ibiganiro bityo tunugwamo senarede nta biganiro byaba bigiye kuhaba atahubwo muba muri ko muracira inzira ya migwi yafata ibigwanisho ariyo forebu rege tabara na fnr kugira ngo noneho bakoreshe wa muheto bavuga ko bazokoresha kugira ngo bomore petero nkurunziza ku ruhande rwa senarede twebwe tuzoguma twumvisha amakungu yuko ahubwo yofata ibihano bikomeye bya ruhasha kugira ngo agondoze uyu ariko arashaka gutera akagira umuhuza ngo senarede itumiwe ntiyo kwitaba ibiganiro nayo ku muhuza we twarabonye yuko agiye yumvise ko senarede itobura mu biganiro kanatsinda wenyine yariboneye yuko abagize senarede ari abantu bakomakomeye cyane imigambi ikomakomeye cyane ata muntu yo kwiyumvira agomba atunganya ibiganiro batarimo yari yavuga ko senarede ari ikintu kitabaho atabanywanyi barimo atabantu bakomakomeye barimo rero mutangaje asanze ko abahora b'abakuru b'ibihugu bose bakera bari muri senarede cyangwa bayishyigikiye biramutangaza asanzwe bahora legegera by'umukuru w'ibihugu byose bari muri senarede nka byose hariho bakeya batari bahari biramutangaza asanzwe bahora batwaye n'amashinga amateka n'inkingo z'amateka bose bari muri senarede n'imigambi ikomakomeye nka fodebu iporona n'iyindi cyo gituma twibaza yuko icyo kutadutumira cyo cyamaze gutora umuti ko umuhuza yari amaze kubona yuko senarede itobura mu biganiro ariko niyashima kudadutumira twebwe tuzobandanya urugamba nk'uko twarutanguye twanga ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza gushika gihagaraye
Bwana Jeremy Minani ubwo ibiga ubwo umuhuza atumizaga ibiganiro Arusha mu gihugu cya Tanzania ukwezi gushize mwebwe bwanyu mu runani rwanyu mwatangaje ko mutazitabira ibyo biganiro keretse mutumiwe nka Sinaredi ariko hari bamwe mu bari bagize Sinaredi bitabiriye ibyo biganiro batumiwe ku giti cyabo ndetse abakurikirana hafi bya politike bakabavuga ko hasa nkaho hari ibibazo byo kutumvikana mu runani rwanyu.
Oya, ibyo biganiro nibyo hari abari batumiwe ku gatwe kabo batatumiwe nka Senarede. Icyo twagigarutse ko n'umuhuza turamwumvise yuko atosukira mucoze nkuru nziza ashaka yuko runani Senarede rusambuka mu kurobanura imigambi mikeya ngo abariyo atumira. Icyo muhuza twarabonye ko yacumvise. Ikindi ni uko n'abatumiwe bitaze batigeze bagenda kuvuga ukwabo ngo bagiye mu biganiro barasiguriye umuhuza yuko naho bamwitavye baje kumubwira aho bahagaraye kandi bamwumvise yuko atabiganiro nyabiganiro bashobora kujyamo bidatumiwemo urunani Senarede. Nicyo gituma n'ubu i Buruseli basubiye kuhahurira n'umuhuza none hayiboneraho nyine yuko naho bari bamwitavye atabiganiro bashobora kujyamo batagiye umurunani Senarede. Iby'uko hari ingorane muri Senarede nabyo ni byaremenanya ryamajyakoze n'ubutegetsi bw'ubujumbura nta ngorane hari muri Senarede nibyo ubutegetsi bwaragerageje uko bushoboye izo ngorane zivuke ariko ingorane icotuma Senarede iba ireka kubaho ni uko bwa butegetsi bwayishyiraho igihe bwishyiraho ku nguvu kuba bwahavuye n'icyo cyo Senarede rero yovuga iti igikorwa yari yishinze cyahagaraye ubu rero ntikiriho mugabo ngo butegetse bukihari Senarede nayo izogumiriho nta njyane nta ngorane iri muri Senarede.
Urakoze bwana Minani, reka dukomeze ikiganiro twakira ibibazo by'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni kandi turi kumwe na Gilbert. Gilbert mwiriwe neza?
Yego mwiriwe. Ni Thomas Kamirindi.
Ni Edi Rwema, uri hehe?
Yego je ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yego nako ndakurikira bwana Jeremy Minani. Kabisa ndumviga ya majamba ya kashikiriza kubisanzwe nagerageje kwano kwifuza kumubaza ibibazo bishaka kuri ibi canke bitatu.
Gira vuba vuba amagambo make cyane.
Yego akabazo kanje kandi nagira mbaze kuko numva kumengo kubisanzwe kubwiwe Senarede igiye mu biganiro impagara imvuru ziri mu Burundi ziba zihagaze none ni uruhe ruhara Senarede ifite mu bwicanyi muri ko mu Burundi ku buryo twakumva ko hagati ya leta na Senarede bakwiye kwicara mwe bakaganira ikibazo cyane cya mbere cyari icyo akandi kabazo nagira mbaze kubwiwe ko numva ngo bariko bashaka kugarukira amateko ye Arusha ni ikihe kintu cyo twemeza muri Senarede ko bafite bariko bategura bene igihugu kugira ngo ibintu byama biba mu gihe habaye amatora mu Burundi hakagaruka imvururu kugira ngo ihagarare ni ibihe bintu bo twizeza neza kugira ngo abarundi twanaho tuzi uko dufise abantu b'ibyunga n'ijambo.
Urakoze
narakandi kabazo kanje ka nyuma nabishije
mu magambo make cyane dufite abantu benshi kuri telefone.
Ego najya yongire ko ndona muhanura akantu gatoya nabe ikuntu moraba nimba afite uruhara mu bwicanyi ko baba mu Burundi bahe kuguma bavuga ngo leta kandi bafite mu ruhara abo niba bashaka ibiganiro banyarukiye ku meza y'ibiganiro hama bahagari ku bwicanyi ko baba mu Burundi mugashaka kuguma baduhenda ngo ni leta kandi bumva batagiye mu biganiro butohagarara.
Urakoze Gilbert kuri ibyo bibazo byawe. Reka dufate na Emmanuel. Emmanuel mwiriwe?
Abaye mwiriwe ndahaye mwiriwe nako batwumvira n'uyo mushitsi ndamuramukije.
Uri hehe?
Singahi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Kibazo cyane cya mbere nyakubahwa Jeremy Minani hari ingingo yawe ni 22 48 hakaba n'indi kandi yawe ni nyene igira kabiri ibakumira ivuga yuko abantu bagiye batembagaje intwaro canke bari mu mvururu zo mu gihugu abo bantu badashaka kwicarana mu biganiro na leta. Leta mbere akaba ari naco ahanini yishimikije niba aramuka leta yitavye namwe mukitaba hanyuma bakabafatira izo ngingo mugiye gukora iki muzoca mubandanya mugwana mbere akabazo kagira ka kabiri aba bantu bariko baricwa nkubare bishe abantu kumusaga abo bare bicwe nabantu bo muri Saint Denis hanyuma mukaba muguze yuko mutarimwo atacoteri imbere ibintu bizogumuko mbega mutovyemanga ko aba bantu bariko baricwa bitwa hirya no hino mu Burundi baterwa amagerenade mu bubare mu masoko ari mwebwe hamakumbura kato kanyuma turati neza yuko nyakubahwa wewe warimwe mu bantu bahamagaye abantu kuja kwiyamiriza ikiringo cha kabiri bakoresheje amabuye bagakoresha mbere mu nyuma bagataka bagakoresha n'imigwanisho bakiba n'inkoho z'igipolisi hirya no hino aho bita kuri pejipe aho bita muri besere barahamenye aranabonekana canke baranabonekana muri abo nyene abagiye guturira radio imwe yitwa Rema FM hanyuma bakavuga mbere yuko mwoba muri no mubagerageje gushaka gufata radio mukoranije n'inzego zimwe zimwe z'umutekano none ibyo bintu nimwashaka ku meza y'ibiganiro muzobyemanga niba mutazobyemanga wumva mwo bamukiye gukora iki murakoze
Emmanuel urakoze kuri ibyo bibazo byawe reka dufate Lucie hanyuma Jeremy Minani abasubirize icyarimwe Lucie mwiriwe Allo Lucie reka mfate Jile Jile mwiriwe neza
Ndagizamwiriwe Edigwema murakomeye kuri ijwi ry'Amerika
Turakomeye ikibazo cyawe magambo make cyane
Yego menagomba mbaze wonya kubaho je Jeremy nani ariko atubwira yuko Senarede idatumiwe ibiganiro bitogenda neza Yego birashoboka kuba ari byo nkuko bishobora kuba atari byo kubera si bo barundi bonyine bari mu gihugu cy'u Burundi ariko aravuga yuko abasigaye Bujumbura bose ari abankuru nziza bibaze yuko bari karihenda ariho n'abasigaye Bujumbura ariko bahisemo inzira y'amahoro Yewe rona yanda mubaze kuri manifestation zabaye bahamagariye abajene mu barabara
Icyo kibazo icyo
yanda mubaze niba bahamagara muri iyo biganire ko bazokwemanga ayo maso y'ubagwaruka rwahitanwe n'izo manifestation bari bahamagariye Ngira ikibazo cyanyu yanda mubaza amwe iyo senarede batoyitumira bakabatumira nkuko yama vyavuze ko leta y'u Burundi tazemera yuko bazobatumira nka senarede umwe sadamagogwa kugwe ku mugambo wiyo Icyo cyose ndibocemera murakoze
Urakoze Jile bwana Jeremy Minani ibi ni ibibazo bikomeye ndetse bamwe bakaba basa nkaho barimo kubashinja ibijyanye n'ubwicanyi mu Burundi wagira icyo basubiza mu magambo make
Ego murakoze cyane nashaka kandi tugenda baramutse ariko ngaruke gato umunota umwe ku munywanyi wa kitwa Claude yari yabaje kibazo cy'ishyi yavuga ati mbega nkuriza we ni yemera kubakura ku ibindi byose mweho muzotangira ikibasi mwe ukwemera ko abandanya twara igihugu nino we yarukije twese twaragwiye umuhuza yuko atamuti n'umushoboka Petero Nkurunziza ategejwe inyuma ibindi byose turashobora kubyemera ariko ikibazo cy'uko Petero Nkurunziza yoguma mu butegetsi akaguma n'umukuru w'igihugu icyo senarede yaravuze yuko idashobora kucemera nibyo haracyari kare kuko abantu iyo baganiriye baragira icyo bahurije ko bamwe icyo bahebye n'icyo badaheba ariko iki nibaza yuko ku runani senarede yoba bari nk'umurongo utukura hanyuma ngarutse rero ku ikibazo cyo kubazwa hariho Jiriberi avuga ati mbega senarede ifite uruhara uruhe mu bwicanyi buri ko buraba senarede nta ruhara ifise mu bwicanyi buri ko buraba mu Burundi twaravuze ko atabigwanisha turiko turakoresha twiyamiriza ikirimo cya gatatu cya Petero Nkurunziza atabigwanisha dukoresheje ariko bajya abantu bariko barakora ubwicanyi turazi yuko ari abantu b'ubutegetsi bw'ibujumbura abo nabo babikora kugira ngo bashobore kubeshera abo batavuga rumwe na leta ngo nibo bariko barabukora ariko turazi kandi ko hariho n'abantu bafashe ibigwanisho kugira ngo biyamirize ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kandi usubira inyuma mwe twavuga tuti muhuza yotumira senarede agatumira abafashe ibyo bigwanisho agatumira na bamwe batunganya imyiyerekano bari mu mashyirahamwe atagira ahagaze mu bya politiki n'icyo gihe rero nta muntu yosubira gufata umuheto ngo ariko agwanya ubutegetsi bwamaze kwemera ibiganiro kandi bwemeye ko indyane ziri mu gihugu zitoregwa umuti biciye mu biganiro hanyuma hariho Emmanuel yabajije aravuga ati wanashaka yabajije Jiribera abantu yavuga ati ukuntu senarede yiteguriye guhagarika izi ndyane zamaziva ku matora kuba tuvuga tuti amasezerano y'Arusha ntahabwa icubahiro ibwirizwa nshingiro ntibihabwa icubahiro mu gihe nta muntu yoza ariho nyanga izi njyane ntaho zoturuka kuko nubaho zacutse zacutse kuguho nyanga ibiza nshingiro n'amasezerano ya Arusha byakozwe na Petro Nkurunziza mugihe rero cyawobiho nyanga nibyo turiko duharanira izi njyane z'amazamuye ku matora ntizobaho Emmanuel yabajije ati hari ingingo idukumira ya ONU majana 2048 ikumira abantu bavuga ko boba bataka bafite uruhara mu bwicanyi cyane muri bimwe byo gutendagaza ubutegetsi nasubiye ndavuga ati iri rementanya leta y'u Burundi igira iravuga ko twebwe twe twahungabanye umutekano muri Senaide ko ari twebwe twacatse gutendagaza ubutegetsi n'ireme ntanya bikorwa kugira ngo leta ibashe ivuge ibiganiro nay'u Burundi Senaide nta bikoresho bya gisirikare bikirakora nta bikorwa bya gisirikare bikirakora nta muntu n'umwe ariko arigwara na Senaide ariko turavuga tuti iyo ngingo naho yo bikumira abantu bacha bafashe umuhito turavuga tuti iyo ngingo ntiyoza kuba intambamyi y'amahoro ku Barundi kuko mu gihe hari abantu bafashe ibigwanisho badahamagawe ngo bicarane n'abandi ibigwanisho basize hasi bumvikana umuti w'iki kibazo Burundi bufite biciye mu biganiro nta mahoro kubaza ko turaronka murabyuka igihe ibiganiro byaba hagati y'abanyepolitiki badafite ibigwanisho mu 2000 ko mu nyuma basubiye kurondera CNDD-FDD na FNL mu nyuma mu 2006 kugira ngo nabo bashyire amasezerano bashyire umukono ku masezerano bashyire ibigwanisho hasi haboneshe amahoro mu Burundi ari nacyo gituma mubona twamaze imyaka 10 dufite agahengo nta mahoro arashoboka tubanje gukumira
ira abafashe umuhito urakoze bwanaje reka dufate abandi bantu wenda uraza kubasubiriza rimwe niba hari ikindi wifuzaga kongeraho kubyabajijwe reka dufate na Auguste mwiriwe neza
go mwiriwe
uri hehe
bo ndi mu ntara ya Rumonge
ikibazo cyawe
bo cyena cyakumubaza none itibiganiro kizwa bimeze nka byazindi cy'amagaburanya ma bya kigobe kacyaga igamije iki muri make nadusigurire
urakoze Auguste reka dufate na Habyarimana wiriwe neza wiriwe Habyarimana
halo
wiriwe
cyo kimya kase bakisukicu
Habyarimana ndumva tutumvikana neza ariko bwana Jeremy Minane wenda warangiza igitekerezo cyawe watangaga hanyuma unasubize n'iki kibazo cya Auguste avuga ku bijyanye n'ibiganiro asanga ngo bishobora kuba ari iby'amagaburanyama ibingibi bikaba byaranasubiweho kenshi n'ishyaka riri ku butegetsi mwebwe ibyo biganiro mubibona gute
ibiganiro twebwe ntitwamye twanka ko biba iby'amagaburanyama nico kimwe twabwiye umuhuza tuti n'ibyo biganiro ikintu ca mbere cyo kwihutoganirwa ko ni uguhagarika ubu bwicanyi buriko buraba ica kabiri ni ugufungura abanyororo bose bafunzwe bazira ubusa bamwe bafunzwe bya politiki abandi bafungiwe kujya mu myiyerekano hariho kugurura amaradiyo hariho kugarukana impunzi hanyuma hariho gushinga leta mfata ikibanza itunganye amatora ahurikiyemwo bose abarundi bakitorera indongozi bonyene urumva yuko Senaride ibiganiro bisaba si ibiganiro by'amagaburanyama ni ibiganiro biza bitorera umuti ingorane Burundi burimo tubi inyuma rero gato aho hari Emmanuel yabajije ati wowe Minanire niya nawe uragifite kwagira uba wagiye guhamagaye abantu kujya mu ibarabara canke ufite n'uruhara mu bwicanyi nashaka amenyesha yuko Senaredi n'abayigize wanashaka n'abamwe bamwe na jewe ndimwo leta yagiriza ko boba bafise uruhara mu bwicanyi buriko buraba canke bwabaye ari irenenkanya twahamagariye abantu mu ibarabara ngo wiyamire ibikiringo cya Petero Nkurunziza atabigwanisho bakoresheje ubu bwicanyi rero bwabaye buzemangwa n'uwarekuye inzego z'umutekano bavuze kwica abanyagihugu atabigwanisho bafite Senaride rero ayihagaze ni ngaho kubwo bwicanyi buriko buraba ubwo bwicanyi Senaride ntabwo habigufitemo buriko buraba n'ubwabaye mu myiyerekano byose yega winyene ariko arabikora ari wagomora inzego z'umutekano kwica abanyagihugu atayo gwanisho bafise zibarenganya.
Urakoze bwana Jeremy Minani, ukaba ari president wa komisiyo ishinzwe itumanaho mu runani na rede giriteka. Tukaba tuvugana uri mu gihugu cy'Ububiligi, aho mu minsi ishize mwabonanye no muhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Nicodemus. Nicodemus, umwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndebujumba mu Burundi, ndamukiriza umutumire.
Arakumva ikibazo cyawe.
Ikibazo nagombe namubaze. None kavuga ngo Burundi bufatirwe ibihano, ntibumve yuko ataneza abanyagihugu bariko bararote. Nimba bashaka ineza y'abanyagihugu, nibaze mu gihugu, hanyuma mu gihugu bumvikane, baduha amahoro twebwe abanyagihugu, tureke kumva hirya no hino ngo umuntu ngo yapfuye, hirya no hino imwijoro ngo umuntu yapfuye. Hanyuma ikindi nacyo nakombe nabubatse, turumva neza yuko leta idashobora kuganira na Senared mu gihe none bato leta yobyanka ko yamaze kubyanka n'ubundi ko tuzi yuko itazobyemera. Biteguriye gukora iki? Niyihe nzira bazofata inyuma yabyo? Murakoze.
Urakoze Nicodemus. Reka dufate na Sirimani, mwiriwe neza? Alo Sirimani.
Oui, alo.
Ikibazo cyanyu muri hehe?
Cetri mu Burundi.
Ikibazo cyawe? Ikibazo cyawe?
Alo
Sirimani, turakumva ikibazo cyawe.
Cyaje se bakurikiye n'ugitangura. Reka bandi bazubona nanjye ndaza ku telefone.
Urakoze Sirimani. Turi kumwe na Obedi. Obedi, mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Mo ndi aha muri komine Muhuta.
Ikibazo cyawe?
Mo ikibazo cyanjye nabonye ngaha ku rubuga ngurukana bumenyi muvuga ibyerekeye Senarede.
Yego.
Ni kuri ndashima yuko leta y'u Burundi boramuka bavuganye na Senarede, ndibaza ibintu byotsinda bikagenda neza. Hanyuma abarundi bakashobora kuruhuka, ibintu by'indyane birimo biratera umupfurungano hirya no hino. Kuko ndibaza yuko leta y'u Burundi nayo nyine iguma yoroshya ibintu, kuko ndabibona nayo nyine nabwo ari munana igurengera kuyaga n'abantu ku mpande zose.
Hari ikibazo ufitiye bwana Jeremy Minani wo mu runani Sinared?
Sinamukurikiranye mu ntanga ibintu yane aravuga mugabo ubundi bwo sinari kubura ikibazo nari kumubaza.
Urakoze. Bwana Jeremy Minani, hari Nicodemus ubajije ati kuba muhamagarira amahanga gufatira ibihano u Burundi n'abarundi, ibyo byose ikibazo?
Murakoze. Aka kabazo ni keza cyane, na cyane nibutse ko tutigera duhamagarira amahanga ngo afatire ibihano abarundi. Duhamagarira amahanga kugira ngo afatire ibihano iyi leta yishyize ku butegetsi ikanta ibiganiro, tukongera tugahamagarira amahanga kugira ngo afatire ibihano bikomeye cyane Petero Nkurunziza n'aba basangiye ubutegetsi ari nabo banka ibiganiro. Nibo rero badakunda abanyagihugu kuko nibo banka ibiganiro. Nayo Senarede ivuga iti nibanze twicare tuganire dutore umuti w'ingorane igihugu gifite. Nibutse Nicodemus ko mu 1996 Buyoya yaguma avuga ko atokwicarana n'abantu yita basaya ari n'aba nyine bafite ubutegetsi uno munsi. Mucho gihe amakuru kugira ngo amugondoze yafashe ibihano ambargo amugondoza, uyo yasagirijwe niho yabonye ati reka ngani nemere inzira y'ibiganiro byo mu nzira y'intambara. Ikiriho tugisaba ngo ibe inzira amakuru yokoresha kugira ngo shire izi mpande zose zishyamiranye hamwe kugira ngo umuti w'ingorane dufite utongwe. Kwanka rero abarundi n'u Burundi, ahubwo n'ukurondera ineza y'abarundi kuko nta neza n'imiriko iraboneka mu byane zikibandanya. Mu gihe hari ubutegetsi bwica abantu ku mugaragaro, mu gihe hari ubutegetsi bwomora abantu bugafungira abantu ubusa bukugara amaradiyo, ibyo bidahagaraye u Burundi ntabwo buriko buraja. Urumva ko tuguma tureza amaboko, amakunga tuguma areza amaboko imbere y'umuntu avuga ko adashaka kwicarana n'abantu bashamiranye imbere y'umuntu yatoye ko umuheto ari wo muti w'indyane yateye mu Burundi.
Hari ikibazo cyangwa se igitekerezo umuhuza yatanze ubwo yasozaga inama yari yagiranaga n'abantu batandukanye yarusha mu gihugu cya Tanzania, aravuga ngo mbahaye umukoro wo gutaha mukishakamo abantu bazabahagararira mu biganiro. Ese uwo mukoro namwe mwarawuhawe, mubona bizaborohera kubona abantu bazabahagarariye umugwi wanyu ntibitere ibibazo?
Sinegereye neza ko yoba ari mu biganiro byoba biriko birabera Arusha cyangwa Dar es Salaam cyangwa ari biganiro zoba izobandaniriza i Bujumbura.
Ni igihe yavugaga ngo igikurikiyeho nyuma y'ukubumviriza mwese azahamagaza ibiganiro nyirizina, ariko ibyo biganiro ni ukuvuga ngo abantu bose batumiwe cyangwa se bumvirije siko bose bazabijyamo, abasaba kugenda kugira ngo batekereze neza abantu bazabahagararira muri ibyo biganiro. Nicyo nashaka kubaza.
Ego murakoze. Ku ruhande rwa Senarede, ibyo twabihejeje kera cyane, haraheze hafi nk'amezi icyenda ibyo twarabihejeje. Umugwi wa Senarede uzoserukira Senarede mu biganiro usanzwe uriho, icyo igitabo bazitwaza n'ivyiyumviro Senarede izoshihagararira ko tubifise kuva mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze. Ibyo iwacu si ikibazo, ikibazo ahubwo kiri ku baguma bakwega amaguru biteza utunyoni bana kujya mu biganiro ngo umuti w'ingorane zihanze Burundi uboneke.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira ku byavuye mu biganiro cyangwa se inama umuhuza mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa yagiranye n'abagize urunani Senarede. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Pascal. Pascal, mwiriwe neza?
Mwiriwe Edwema.
Uri hehe?
Namukiza umutumire, jewe ndi mu gihugu cy'u Burundi.
Ikibazo cyawe?
Hanyuma jewe nagira ngo mbaze umutumire.
Yego.
Murabona yuko ego twumvise twarumvise yuko babonanye n'umuhuza akeneye gusubiza hamwe, gushyira hamwe abafitaniye amatati ngaha mu Burundi, abanyepolitiki. Ariko rero akabazo je nagira ndamwibarize nti none mbega ko mu kwa gatandatu uheze turiko turumviriza ikiganiro pito sinibuka kwa gatandatu nuko ari kwa gatanu mbega ari kwa gatanu ikiganiro cyaciye ku maradiyo menshi cy'abavugizi b'inzego zitandukanye ngaha mu Burundi. Twarumvise babaza umushinga nawe yitwa Philippe Nzobonariba yuko bazemera kwicarana na Senarede, niho yasigura zijya ngingo ngo zafashwe nawo ni ngo zikumira bajya abantu bagombye bahungabanije umutekano n'abagombye gutembagaza ubutegetsi. Mu nyuma baramubaza ati none ko muhuza niyo batumira mukagira ati mugasanga muri bati muzitaba, hariho ijambo yakoresheje ngo bazopfuma bemera bahere bose. Iryo jambo n'ukuri twebwe nk'aba nyagihugu ngaha mu Burundi ntiryadushimishije, ntiryatujyoheye na gatoyi. Aho nkacambaza umutumire nti mbega none ko batabatumiye, murabona mwanya kubaha umutumire twebwe ngaha mu Burundi turarushe, turamerewe nabi, ubukene buraduhanze, ntacyo twihereza, n'urose icyarya arya rimwe ku munsi, ubwo nyene tukarara uko. Mbega mwanya kubaha, nimutagira intuzeye icyo mugiye gukora, mugiye gukora iki, mutwizeze ikintu muzokora. Hanyuma jewe nkaca nongera akantuzeye nkaca ndabwira nti ko tubona ibintu biri kubiraba ngaha mu Burundi ataho bitaniye n'ibyabaye kuri Idi Amin Dada muri Uganda. Ikintu vire bamwokora ni ngiki kugira ngo muduhe amahoro tubone, kuko iki gihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu Imana yarahezagiye ishyiramo ibintu byose biryoshye bimeze neza. None raba twebwe bene co nimwebwe ni twebwe turiko turagitabagura, nimugerageze rero murabe yuko mwokumvikana. Hanyuma je nkaca mbwira ko mpanura leta y'u Burundi n'ukuri nireke kudadaza, kuko aho impfizi zibiri zigwaniye ubwatsi nibwo buhasigara. Hama nkaca ngira ko nkahanura n'umu na ntuze na Nzobonariba nti hajya n'ukuri nta kuvuga nabi urya nabi ni kuvuga yuko nabareka kuvuga imvugo zidushitura murakoze
urakoze Pascal kuri ibyo bitekerezo byawe mukanya Jeremy Minani yaragira icyo abivugaho dufite na Ale kuri telefone Ale mwiriwe neza uri hehe Ale girageza kuvuga nijwi
Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
Ese ikibazo ni nimererano no gufasha umutumire Minani Jeremy nk'umunywanyi wa Sinarede ari mu buhungiro ndamubwira ushaka gusa n'utanga umuco ku bintu hatabivuze neza ibyo bavuga ngo barashonje ngo bari kwarica abantu nibyo ubukene burugarije abantu barapfa abandi barangazwa ibyo byose ntabishakire kuri Sinarede ntabishakire ku Barundi ntabishakire ku mugambwe n'umwe ibyo bintu biri ni inkuru nziza nako kagukiwe none ko twari tumaze imyaka 10 dufise amahoro ko twari tumaze imyaka 10 dufise ibintu byose dufise amaradiyo dufise demokarasi dufise n'amabanki mpuzamahanga yaturikiye amadeni FM yaturikiye amadeni tukamara igisirikare kikamara imyaka 10 ciyubatse ariko igisirikare ntangarugero no mu mahanga kigeza kugarura amahoro igipolisi gikomeye iyo myaka 10 tukayimara dutekanye n'ubundi ari karatwara none kubera ko atemeye gukurikiza iyo nzira kuyo iyo nzira umaze mu myaka 10 ariko edigwema ubuzima bayo mu myaka 10 nubo bamaze ko nakariko ubuzima bwiza sibwo wabandanye no kutubaha ayo masezerano yarusha nico kibazo nico kibazo bavuga imyerekano w'ibiki bari mu Rwanda bari hehe bari mu Bubiligi sico kibazo nayo masezerano yarusha yafashaga kandagira gata kandi yaduhaye ibyiza bitagira uko bingana nibaguma Barundi ducingana n'abajeremi nibagenda Sinarede ntiyaje mu biganiro bazovuga ijambo rimwe gusa ati nakurikiza amasezerano yarusha nakurikiza ibyo washingiro nta bindi tuzosha dusubira tuzobiganira hanyu mu gisirikare dusubire tucubake dusubire kubaka igipolisi dusubire dushaka amahoro dushake amajyambere dusubire twubake ibintu dusubire tube igihugu gisubire kibe aho cyari kiri 2005 kuva kuri 2005 kugeza kuri 2015
urakoze cyane
hari nimeze kuharira bindi
urakoze cyane ale
ni Minani n'umuntu
ale turagushimiye cyane ibitekerezo byawe birumvikanye reka dufate na Ezekiel hanyuma duhe umwanya Jeremy Minani asubize cyane nk'ikibazo cyabajwe na Pascal Doreko ale we yatangaga igitekerezo Ezekiel mwiriwe neza
amaho neza yedi
ego uri hehe
Bujumbura nagomba kubona mukirize n'umukire
arakumva ikibazo cyawe
ikibazo nagomba kubaza Jeremy Minani Igihe bahamagariye abanyagihugu kujya mu myiyerekano abanyagihugu bari Bujumbura barabitabye kandi kubihishe mugabo mu nyuma baragize ingaruka mbi zimwe zikomeye cyane bamwe barishwa abandi barangazwa benshi bagoriwe mu makambi y'impunzi hanze mu bindi bihugu none n'ubu abenabo bariko barishwa n'inzara ngaha mu Burundi kubera ngo ibihano bafatiye amahanga yafatiye u Burundi kubera iyo Sinarede none kandi n'ubu twumva baguma basaba ngo bagomba gufatira ibihano nyene abarundi none twe tubona yuko ivyo bihano baguma badusabira biko byica umunyagihugu muto abanyagihugu mato bato baheze bapfa basubira abo nabo bibereye hanze bibereye mu bazungu je mbona yuko bokorosha ibintu abarundi tukaruhuka twarushe n'ukuri tugeze kure
urakoze Ezekiel bwana Jeremy Minani hari ikibazo cya Pascal wagize ati yagishingiye ku kiganiro n'abanyamakuru umuvugizi wa leta yatanze ndetse n'abandi bavugizi ba leta avuga ko aho kugira ngo bicerane baganire na Sinarede ahubwo bose bakwemera bagapfa hanyuma na Ezekiel avuze ku kibazo ahanini kijyanye na nibyo bihano akavuga ko musa nkaho musaba amahanga kugira ngo afatire abanyagihugu ibihano wenda ibingibi wanabihuza na bya bindi bavuga ko mushobora kuba mukoreshwa n'amahanga
yego murakoze ntangira gaze ntangu muco cyane kuko
hari gihe abanyagihugu bwo mibaza yuko nkuko leta ya maya bivuze ko senare yamisabye hano bitumbera abanyagihugu twama twavuze aho duciye hose twirukanga tuvuga tuti yemwe nimukure amaboko ku Barundi imfashanyo zose gishoboka yemwe yemwe nimufashe u Burundi n'Abarundi icyo gitumubona na leta z'umwe za Amerika ziheruka gufata ingingo yo gufasha impunzi ziri mu Rwanda n'ahandi ubumwe bwa Buraya bwaraye bwongeje amafaranga gufashisha Barundi amajya mu mpunzi ayandi ajya mu gihugu hagati ariko twe tuguma tuvuga ati aya mahera ntace mu minwe ya leta nace mu minwe y'amashyirahamwe ataho afite ahagaze mu bya politike canke y'amashyirahamwe mpuzamakungu biratandukanye rero no gusabira ibihano leta y'u Burundi yeleta y'ubujumbura n'aba bayigize biratandukanye no gusabira bihano abanyagihugu twebwe tuvuga tuti imfashanyo zose zijya ku banyagihugu niziguma zigenda ahubwo ntizigwizwe zibe na nyinshi ariko aya mahera ntace mu minwe ya leta yakoresha mu kwica abanyagihugu mu ngura ibigwanisho byica abanyagihugu yayigejwe gukingira ibihano rero dusaba ni ibihano bitumba Petero Nkurunziza n'umuguru wiwe bafatikanije kuyobora u Burundi ni ibihano bitumbera aba bose bariko bafite uruhara mu kwica abanyagihugu no mu izingane u Burundi burimo nibyo bituma mvuga nti ibihano bitumbera umunyagihugu ni ibihano byo kugondoza iyi leta yishyizeho ku butegetsi ku ngufu kugira ngo yumve ko inzira nyamukuru ari inzira y'ibiganiro atari inzira y'umuheto ibi nabyo Filipo Nzobona ariba yavuze ni imvugo inyibukije imvugo leta yari ihari 1996 yakoresha mu kuvuga ko icyorota iganira n'abasaya birirwa barica abanyagihugu ariko barasagirijwe n'ibihano barasagirizwa n'amakunga amakunga baviriye hasi baremera harabe imishyikirano harabe ibiganiro byabyaye amasezerano yarusha ahagarika intambara icyo gituma rero mu gihe leta y'u Burundi leta y'i Bujumbura yoguma yica ikaranga ibiganiro ikintu senare bizocikora cyihutirwa kuko nibaza ko n'umutima w'ikibazo cya Pascal tuzobandanya dusaba ibi bihano ariko dusaba ibihano bitumbera Petero Nkurunziza dusabe senare mpuzamakungu yirahe ibashe gukurikirana Petero Nkurunziza n'aba bose bafatanya kwica abanyagihugu dusabe abantu bose bahohotera abanyagihugu bahanwe bafatirwe ibihano bugarizwe ariko imfashanyo zijya ku munyagihugu zirandanye mbere zongerezwe ariko zice mu mashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki cyangwa y'amashyirahamwe mpuzamakungu nka PAM HCR n'ayandi hanyuma mu gihe bo kwanga ibiganiro nk'uko Nzobona ariba yari abivuze bibuke yuko bazoba bitegurira ibihano bitegurire ko bamwe bafata umuheto bazowukoresha mu kubomora bongera bitegure yuko bazoba bariko barugururira inzira byahirikwa z'ubutegetsi imwe twita kudeta kuko abantu ntibazoguma bemera kwica kwicwa ngo bapfe bahere nko avuga ngo bazemera bapfe bose oya Abarundi ntibazemera gupfa bose kubera inyungu z'umugabo umwe Petero Nkurunziza bazohaguruka bagwanye ino leta gushika bayikuyeho kandi n'amakungu ntazohaguruka ntazorera amaboko
ariko bwana Jeremy Minani umuntu yanakwibaza niba umugambi wanyu ari ugukuraho ubutegetsi cyangwa se ari ukugira ngo ingendo ya demokrasi ishinga imizi kuko iyo uvuga ngo abantu bazahaguruka bakuri iyo ntwaro ni nkaho uvuga ko icyo mugamije ari ugukura ubutegetsi kurusha uko mwateza imbere demokrasi mu gihugu
iyo ntwaro ihari i Bujumbura yishe duto ku nguvu ibanje guhonyanga ibyiza nshingiro ry'igihugu n'amasezerano ya Arusha yashyizeho igipimo cy'ishingiro nta ntwaro rero ya demokarasi mu Burundi ishoboka ubanje guhonyanga ibyiza amasezerano ya Arusha nta ntwaro ya demokarasi ishoboka mu gihugu na kimwe ku isi ibyiza nshingiro nticyubahirijwe nicyo gituma senare ihagarariye kuyubahiriza ry'amasezerano ya Arusha ihagarara kuyubahiriza ibyiza nshingiro maze amaradiyo akigenga ubutungane bw'ikigenga hagatunganywa amatora bose barimo nk'ayo matora abanyagihugu bakitorera inzego bonyene niyo nzira yonyene ishoboka ayo matora abaye akaba atawanjye wangura abazotorwa batware hanyuma nabo batsinzwe babise abandi ariko hane hubahirizwa ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yarishyizweho nta mahoro rero shoboka nta na demokarasi shoboka ayo masezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bitubahirijwe.
Urakoze cyane bwana Minani, turi hafi kugera ku musozo ariko reka dufata abandi bantu babiri banyuma hanyuma tuguhe umwanya utange n'ubutumwa dusoza kino kiganiro. Leonce kuri telefone uranyuva?
Hello
Leonce, mwiriwe?
Ndakumva, mwiriwe.
Ikibazo cyawe?
Nuko ndabasuhuza kujya Amerika.
Ikibazo cyawe?
Nuko ikibazo cyane namara gitumbereze ko umutumire. Ndamutera n'intege ukuntu bagize amahirwe yo kubona ko bakabonana n'umuhuza. Yarabahaye ijambo barayaze ntibaza ibitari bike, nawe nyine umuhuza biraboneka ko ashaka ituze mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nkagaruka ku magambo kesi bakunda gukoresha ko abari Bujumbura bose bari kumwe na leta y'u Burundi, siko biri nk'uko babyibaza. Ibesi bari Bujumbura batari kumwe n'iyo leta, kandi nabo nyine bariko basemerera ati yamara ibiganiro birakeneye biri kumwe bihurikiyemo nabo bose. Rero mu majambo make ni byiza ahubwo nibashire ngo nguvu hama barabe nyine ubwicanyi mu gihugu bwo hagarara. Yavuze yuko hari kiroberi kiri mu Burundi. No, icyo kiroberi barakizi, barazinanye, baravo umuhuzi yarabonanye nacyo bifashe gute. Ndashaka igisubizo.
Urakoze Leonce, urakoze.
Leonce
nta mwanya muri dusigaranye, reka dufate na Christophe. Christophe wiriwe?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ah, ngendi mu Rwanda ubu ngubu niyo ndi.
Amasegonda 30.
Sawa murakoze. Okay, nagomba kuvuga ku biganiro Burundi buri gutegura ibiganiro bizohuza abarundi bose. Kita nuko buganira ku byirirwa shingiro ku masezerano y'Arusha. Kuko nibyo byatumye umuteka abantu bungana. Kuba mu Burundi zaya yaunyanza amategeko bigatuma twara kandi atarabire kunyiza. Nibyo byatumye haduka imidurumbanyo mu gihugu cyacu. Ubu twese twaravuye nawe galiyo turi ariko turagikunda. So ndabaza umutama umutumire watumije. None se ni gika ari gutegura kugira ngo igihugu cyacu gisubire kubona amahoro nkuko iri teka sinarebe tugikunda kandi tubyemera. Twizera ko ari izana hafi tugarurira amahoro kuko ubu ngubu ntawe tugifite.
Urakoze Christophe. Bwana Jeremy Minani, mu magambo make cyane dusigaje iminota itarenga ibiri.
Ego murakoze. Ngaruke gato ku kibazo cya Ezekiel. Ubwicanyi leta ikora nibwo kwagira senarede amari yose ahita arakorwa yagira leta y'u Bujumbura senarede nta ruhara ifisemo. Twebwe icyo tuguma dukora ni ukugira ngo tugondoze iyo leta kugira ngo yemere ibiganiro ubwicanyi buhagarare, hanyuma abantu basubire kubana atawanja wangura. Icyo gituma tuguma tuvuga tuti mu kugondoza iyo leta bibaye ngombwa ibihano bigomba gukoreshwa. Hanyuma Leonce abaza ku ishoberi twe tukizi senarede nta kiroberi ifise. Abafashe umuheto barivuze, hariho forebu, hariho SNL, hariho na rede tabana. Twarabibwiye umuhuza, turabwira umuhuza iyo mihari, turanavuga ko itari mu biganiro atacoshoboka, turanamuhamagarira kugenda kuyivugisha kandi no kuyishyira n'ibyo biganiro. Icyo rero n'akazi gasigaye ku muhuza. Hanyuma umutume umunyagihugu wa nyuma sinibuka izina ryiwe yabaje ati dukutegura iki ku kuntu kugira ngo ibiryane mu Burundi zihagarare. Twebwe dutegekanya ko haba ibiganiro bya bose bihurikiyemo bose atanumwe bikumiriye, kuko twaravuze yuko atayindi nzira n'imwe ishoboka hatabaye ibiganiro. Icyo gituma tumwa dusaba tuti amakungu akarere abanyagihugu nibavire hamwe bagondoze leta y'u Bujumbura ize n'ibyo biganiro bibaye ngombwa mu gihe iyo leta yokwanka ifatirwe ibihano, mbere zibaye na ngombwa hafatwe hakoreshwe ingufu za gisirikare amakungu yemera ishyirahamwe mpuzamakungu ashobora gukoresha ingufu za gisirikare rigakura ku butegetsi leta yafashe umugambi wo kwanga ibiganiro igahitamo kuguma yica abanyagihugu naho rero duhagaze.
Urakoze cyane Jeremy Minani, ukaba uyobora komisiyo ishinzwe itumanaho mu Runani SNARED giriteka. Wakoze cyane umwanya wa High Radio Ijwi ry'Amerika.
Nani ndabashimiye cyane.
Nshimire namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.